mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Uno mutama yihiriye mutama wacu n'umuntu yari afise ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera.
Uwo ni Dunia Obede watojwe kuvuza ingoma na Antime Baransakaje uherutse kwitaba Imana, umurambo we ukaba washyinguwe mu kanya. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye inguzanyo izajya ihabwa abanyeshuri ba kaminuza aho guhabwa bourse nk'uko bari babimenyereye, turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Umukambwe Antime Baransakaje wamaze ubuzima bwe bwose higisha kuvuza ingoma, akaba yaratumye u Burundi bumenyekana mu mahanga, akaba aherutse kwitaba Imana, umurambo we washyinguwe mu kanya gashize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yari ahari adutegurira iyi nkuru.
Ibirori byo gushingura niteka umunsi Antime Baransakaje wabungabunza karanga k'ingoma y'u Burundi kuva mu ntwaro ya cami vyabereye ahitwa mu Gishora muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi. Aho mu Gishora niyo mamu ko ingoma z'u Burundi. Ivyo birori vyitabwe n'abantu batandukanye, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganji w'ugwaruka Nkino n'Imico Kama, abayobozi bakuru mushikiranganji bunyuranye, abaserukiye amashirahamwe atandukanye, abashinga amateka bavuye mu ntara zitandukanye, n'abihebeye Imana nka Musenyeri Bonaventura naho Imana umwepiskopi wa diyoseze ya Rutana ari nawe yahezaga iyimva ya Antime Baransakaje. Shimirimana Oscari yaserukiye abatimbo b'umugwe wo mu Gishora aho hanimu yakorera imirimo yiwe niwe atanguye kuvuga ijambo aho yavuze iragi basigiwe n'umuhisi Antime Baransakaje.
Mbere y'uko bamujana kwivuza i Bujumbura hari akajambo yigeze kuvuga ati nimuntege abiri ndababwire kandi muce mwandika ntihazogire umuntu anyiyitirira ati ni jewe ntwara abatimbo mu Gishora. Arasubira ati nisunze amategeko abakurambere basigaranye nkaba nashaka ko namwe mwoyasigarana.
Hari haje n'imigwi itandukanye y'abatimbo bazi ico Antime yamaze. Dunia Obede yigishijwe ingoma na Antime Baransakaje yari aje aserukiye umugwi w'ingoma uvugiriza mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.
Uno mutama yigiriye mutama wacu n'umuntu yari afise ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera. Akarorero ka mbere hari yadukije abagore bavuza ingoma muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Yaciye amanuka i Bujumbura acaraza arambwira ati Dunia nimwe muri hano hafi ndabasavye muhaguruke abo bakenyezi ntibasubire kuvuza ingoma.
Hasumta babona nkuru umukobwa wa Antime Baransakaje ku izina ry'umuryango wa Baransakaje yashimye abantu bose bitanze mu bikorwa byo gushingura niteka umuvyeyi wabo. Yagiriye kasaba ko leta yobaguma hafi. Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganji w'ugwaruka Inkino n'Imico Kama ku izina rya leta y'u Burundi yagarutse ku vyaranze umuhisi Baransakaje.
Umuhisi yatanguye kuvuza umurisho w'ingoma kuva akiri muto cyane, ageze mu bigero yarihebeye ingoma mu kuzikundisha abandi, mu kuzigisha ugwaruka no kuzimenyekanisha mu Burundi no makungu. Yaritanze mu kwigisha ingoma ku mashure no mu ntara zose z'igihugu. Kuva ingoma zivugirizwa umwami Antime Baransakaje yararanguye amabanga menshi ajanye n'umugigwa w'umuganuro. Yaritanze rero mu gukomeza iyo ragi kama ry'igihugu cacu, mu kurikomeza mu bakiri bato ahereye aho yataye uruzogi. Yaramenyekanishije aho karanga ku isi nzima, haba muri Afrika, Iburaya, Amerika, Aziya na za Australia, atako arabungabunga nk'amata y'abashitsi ikirimba ndangakaranga cy'ingoma zo mu Gishora, ikirimba citiriwe amamuko y'ingoma z'i Burundi.
Kubera ibikomeye yamariye igihugu cy'u Burundi, leta yiyemeje kumubakira icyibutso. Jean Bosco ntunzwe n'Imana.
Turakenguruka cyane bimwe bivuye ku mutima, ivyiyumviro vyiza vyamye bimuranga n'intumbero yashikirije mu gikorwa cyo kwandikisha ingoma z'u Burundi ku rutonde serukira makungu gira gikama tagegwa kwa UNESCO kwabereye mu gihugu cy'u Faransa igenekerezo ya 2026 munyonyo ibihumbi 2014 aho Burundi bwategwe iteka ridasanzwe mu makungu. Leta rero y'u Burundi yiyemeje kumwubakira icibutso maze azabe intibagirwa mu mateka y'igihugu cyacu mu gwaruka ubakuze no muntu wari z'u Burundi.
Hanimu baranshakaje yari yavukiye ku musozi Masasu umutumba wa Gishora komine ya Geta intara ya Gitega afu yafise imyaka 82 mu Geta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure gisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi 5 mu bari bahagarariye abandi bari mu maboko y'inzego z'umutekano, mu gihe abandi 8 birukanywe igihe cy'umwaka. Abo banyeshuri bari bamaze iminsi basaba leta kwisubiraho ku cyemezo yafashe gikuraho imfashanyo bahabwaga. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza afite inkuru irambuye.
Abanyeshuri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura bajanyweyo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. 4 muri bo bari mu baserukira abandi abo bita abaderege. Umwe nawe yahoze atwara urwo rwego rw'abaderege, ubu yari mu myimenyerezo yo guheza amashuri stage. Abo banyeshure bajanywe mu Mpimba babanje guca imbere y'umushikiriza manza muri parike kubukira sentare nkuru ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bagirijwe kugumura abandi banyeshure instruction mu Gifaransa imbere yo kujanwa imbere y'umushikiriza manza. Abo banyeshure bari bafungiwe mu iperereza waramaze igihe kinini yarahabaye imisi 15. Bagenzi babo bemeza ko imisi bamaze bafunzwe batahohotewe. Umukuru w'ishirahamwe rihanira kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu wa Revi afata ifungwa ry'abo banyeshure nk'ihohoterwa rya kiremwa muntu. Nixon Habonimana:
ni ibintu birengeye ubwenge. Ni ukuri tugeze mu gihe tubaza ko dufise abategetsi ntibaza neza ko hageze gufata ingingo babanza kwiyumvira ibyo bakora. Ni ukuri birababaje, ni ukuri birasiga ubwenge aho hageze ko umuntu yitura ubutegetsi, hageze ko umuntu asaba icyo bamukorera kandi biri mu burenganzira bw'umuntu. Aho abanyeshuri n'ukuri uravye ibyo bagiye gusaba kandi byumvikana bati kugira tubaze ivye hinge tubafunge hinge tubatoteze abandi nabo baje kwirukanwa n'akarenganyo katagira izina.
Imbere y'uko izo ngingo zifatwa, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yari yatanze ibyemezo byerekana ko abo banyeshuri bakoze amakosa. Gaspard Banyankimbona:
twasanze ari chenopita esipokeri hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa batabizi. Benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe. Amazina amwe nta mukono uri imbere yayo, ahubwo hari amanimero ya telefone. Ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO. Iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri ubwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemwo.
Ibishikirizwa n'umuyobozi wa kaminuza vyarabeshujwe n'abarongoye. Patience Mbonabuca atwara urwego rw'abaderege:
nkuko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo abandi bahejeje ibibazo bari ruguru, iyo ngingo yage gufatwa muri ako kanya, hanyuma turabwira abandi dukoresheje telefone batari hafi. Ivyo tuvyumvikana ko twese abari kure baca batanga uburenganzira muko babashira kumukono mugabo kuko bigoye tonya dushaka kuri nimero ya telefone yaba abantu bavyemeje kugira ngo nihagira ikibazo bashobore ku telefone kuri yo nimero bamubaze yuko cyavuye muri wenye rubwiwe nta escroquerie yabayeho nimba afise makenga aratira akanya gende muri presidence arabe aho twandikira ico bitwa petition ugwandika kwa beje twandikira president aha abanyeshuri dushika ibihumbi 2024 twasinyije amako yacu arabe ko ataramazina yiwacu abanyeshuri nyina tsindwa rongora iyo iba escroquerie abanderege bose twatubashira ko binyenye twashizeko turi mu majana 230 nabandi gatoyi gucyo ariko hasinye abashika ijana na 178 nta escroquerie yabaye ikabamwe twashaje kuzuza abo bose igitekiri cyose
mu gihezo mpari zikomeje kwiyongera umukuru wahe barabona zimwe mu nzego zosukamwe mabisi
muri kino gihugu hari inzego zitari nke zishobora kumviriza uyu canke uriya mu gihe arenganijwe nabo mutunganirije aha no shobora gutera nka akamo ugwego gumuhutsa no kuri zwavyiza hamwe go korera kuri ico kibazo no tera akamo kandi ugwego kwa SNDH hanyuma nabandi bose babishoboye eka mbere nabo bashikira abo bategetse bene gufata izo ngingo z'agahotoro izo ngingo zitarizo
icuka kibi kiri muri kaminuza y'u Burundi cyatewe nitunganywa bushasha ry'agafashanyo ka bourse nk'ingwati zorihwa ntiryari bayijya mbere haba kugerageza guhindura agafashanyo mu ngwati zorihwa ariko inshuro zose byageragejwe abanyeshuri bavyiyamirije uwo mugambo cusubira inyuma eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bamaze iminsi barahagaritse amasomo kubera icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika buruse bajyaga bahabwa. Leta ibakabateganyiriza inguzanyo bazishyura barangije. Ibyo abanyeshuri ntibabyemeranywaho na leta. Ubu bamwe muri abo banyeshuri barafunzwe kandi nta n'ikigaragaza ko icyo kibazo kizabonerwa umuti vuba. Mu kiganiro mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kuri iki kibazo na Professor Libera Bashira kandi wigisha muri kaminuza Libre y'i Bruxelles, Loise Misago umuyobozi w'imwe muri departements za kaminuza y'u Burundi na Richard Cheramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura International. Bwana Bashira kandi haratangira avuga uko abona icyo kibazo cya buruse abanyeshuri ba kaminuza bahabwaga.
Cyane cyo cyumuje kwibutsa noze ikibazo cha cuko agafashanyo baha abanyeshuri kabi Denis ya Amerika iba mushinga na FD we twari kumwe mu mwaka wa 1986 uribuka neza ko president Bagaza yafashe ingingo iyo ariko urabizi ko twa biri hasi rimwe turabyanga umwaka ukurikira twaragize imana buryo yaraza ku butegetsi yungingo ya futwa munyuma ntibyasiba kugaruka mu 2014 president Nkurunziza wenyine yashize ku itegeko rivuga yuko agafashanyo gahabwa abanyeshuri gahinduka icyo gihe bavuga yuko bagatanga bisunze amanota abanyeshuri baronse bari bagize imigwi itatu abanyeshuri bafize babiri hasi rimwe ababyeyi abarundi bose bari ya miryo ngingo iyo ngingo Petro Nkurunziza yarayikuyeho amaze gutorwa mu 2015 sinzi ko yatowe icyo ni kindi kibazo yagarutse kuri iyo ngingo uye yagize ideni akafashanya kwa bahora baronka abenshi rero abarundi benshi bavuga iki kibazo ntibasomye itegeko Nkurunziza yashyize ku mukono. Iyo tegeko rirekana neza urisomye yuko umwana wa Nyarucari umwana w'umukene atazorengana uzeye ico bita bakaroria imyaka 3 ya mbere agizimana kahashika kuko ingingo zose zafashwe uhereye kuri ecole fondamentale kuko nje dafise ngiratuje kugaruka ko icegeranyo chamanota abanyeshuri baronse muri konguru ya mbere yabahejeje ecole fondamentale ndafise amazina detaye kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma nafashe ufashe abana ba mbere bashikijana 81% kwijana n'abana bo muri miri y'Ubujumbura nta ntara n'imwe yindi irenza abana batatu no kuvuga yuko abana baje muri bagiye muri poste fondamentale benshi n'abana y'Ubujumbura mu mashuri azwi na za Gitega n'ahandi sabana baranyarushaje murumva yuko rero akarenganyo kava hasi ubize imana ari akazoshika akinjira muri kaminuza iryo tegeko rivuga yuko no fata article 28 rivuga yuko kwatamwana numwe azogira master atishuye amahera yose yafashe yigiye donc yo denye yafashe yiga igice ca mbere c'amashuri
docteur liberateur akigakwa ko ka docteur Aloise Misago agira ico avuze ku byo mushikirije cane cane ko hariho abanyeshuri bo mu muji ari bo kenshi na kenshi bazaba bafise akarusha urusha abandi banyeshuri bava mu zindi ntara zo Burundi eka nizo article zose muvuze mushikira na Aloise Misago jambo ni gwamo
yego namwumvirije ariko hari ibintu bimwe bimwe ngira ngo yagiye avanga nivyo muri decret baravuga yuko hari habana bazi ubwenge kurusha abandi bazoshobora kuronka bourse ariko abandi nabo bose atanumwe avuyemwo azoshobora gusaba pre bourse kandi uravye ni systeme twahoramo ya bourse usanga harimwo karenganyo kuko ku banyeshure bashika 14,000 biga muri kaminuza y'u Burundi teranije nabiga mu makaminuza yigenga bose baraba 40,000 ariko muri abo bose 13,000 gusa nibo baronka bourse abandi nabo ntayo baronka none muri abo baronka bourse hariho abari bafise uburenganzira bwo kuba muri interna batarenga 3,000 gusa urumva rero kuri abo bana bose binjira muri kaminuza bakeyi gusa nibo bovuga yuko bafise avantage ya bourse ariko ubu naho i pre bourse izoba generalize ku banyeshure bose ahubwo je novuga yuko i pre bourse ayije kurenganura umwana wa rukoti atahora afise access kuri bourse hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira n'ibintu bibiri icya mbere nuko mu karere no muri Afrika u Burundi ngira ngo nibwo bwari gusigara ari bwonyene butanga bourse uko yatanga ubuye abandi bose baramaze kubivamwo haba muri Tanzania muri Kenya mu Buganda canke mu Rwanda ubu uye hasigaye hari pre bourse
ka mwavuze ukuntu mu bihugu bibanye byifashe cyane cyane ibihugu byo muri wa muryango mu buseruko bwa Afrika ico kibazo turakigaruka ko turabe ingene byagenze gihe iyo ngingo yafatwa ariko nashaka ampe ni jambo Richard Kiramunda akaba nawe nyene akwikirana cyane gose ico kibazo c'uruhagararo hari hagati ya leta y'Burundi n'abanyeshuri mbega Richard mwebwe ico kibazo mu kibona gute mukanya gato
ego ico kibazo kiratangaje cyane gose kubona kigiteye uruhagarara cyane ibujumbura kuko kugira bimere gucyo twumve yuko ari abanyeshuri bafashwe bagararije bakubagira magreve abandi nabo bashitse mu mpimba birerekana yuko hariho akantu gahazwe kariko karategurwa inyuma y'ivyo bintu mugabe ivyo nibaza ko tuza kubigaruka ko ico nashaka kuvuga nuko umuhisi nyakubahwa bakaza Jean Baptiste Yarongo yo Burundi mu igihe yashinga iyo decret kugira bagerageje kushinga pre bourse yari umuntu yabona kure cyane n'umuntu yari afise vision nationale iyo batabisubiza inyuma muri 87 uno munsi icyo kibazo ntacyari kuba gihari kuko n'umuntu yabona yuko yabona gutwara Burundi agashaka kubutwara nkuko handi hose kwishiba butwara akabona yuko yoshira ku murongo Burundi n'ibindi bihugu byose biteye imbere hama yongorane ikahava umushinga ntahe misako yavuze ati Burundi niho nico gihugu cyonyene cyara gisigaye gitanga iyo prebourse na kare yongeye ko aravuga yuko ahubwo niyo prebourse yahora ironka niyo bourse yahora ironka abantu bake cyane bose no kuvuga yuko bari bakwiriye ahubwo kwiga ingene iyo prebourse yoshigwa ko ahubwo ningene bazoyisubiza bigatuma leta n'abajejweza kaminuza big na cyarecere nabo gatanga iyo prebourse biga ingene bazoyisubiza ni kibazo cyari cyoroshye cyane gushika n'ubu hariho abantu bakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi badategera neza uruhagarara ico kibazo giteye kuko n'ahandi hose niko bimeze na kare ndasubiyemo yuko icyo kibazo cya bourse ahubwo cyasobanura abanyeshuri gusumba kubashira hamwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC turi kumwe na Pacifique Pacifique mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Pacifique
cyo ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
Narise sikibazo n'icyumviro nagire mbaze abatumire kuri bijanye na abanyeshuri kuri by'agashaka ka bursa
mu kanya gatoyi nyarusa
nagire rumva ndababaze kuri iki kibazo kwingingo leta yafashe yo kwaka akagafashanyo bikaba bigezeho mbere n'abanyeshuri bamwe bamwe bafatwa bagafungwa mbere bamwe bamwe abatwumva yuko bamaze no gushika mu mpimbo Hachambatwa rero umwe muri abo oya ati mbega igihe bo barafashe iyo ngingo bo baregereye abanyeshure bakababaza ku buryo bakababaza bakumva ibyiyumviro byabo bakabikorera aca kandi mbaza akabazo kagira kabere ati mbega uwo wundi nawe nyene avugira abanyeshure nkamubaza ati mbega hoho byukuri bo baragerageje kumvikanisha impande zose ko tusanzwe tuzi ngaha mu Burundi hari umuhuza yatowe kuzoza arahuza impande ziba zishyamiranye mbega abo baba baramwituye arabahuza ku buryo impande zokumvikana cyangwa byoba byarananiranye ko ku buryo boba muri iki gihe ko twumva bariko baragira aho bahabuze iki ku buryo boba habuze iki kugira ngo bumvikane mbega amaherezo azoba yahe bigumye guca aya ko byamaze kugira no mubiro kwa Petsa akaba yarabiteye ko igikumu byaba byashitse yo gute byagiye yo gute byabashikanye yo gute ko batabigarukanije hagufi kuryo ntibishike hariya icyo nico kibazo nagire ndababaze kuryo bonye
murakoze Pacific reka ikibazo ca mbere tukibaze Alois Misago muduge ku ijambo ku kibazo umushyira ntahe Pacific abaje
Ego ubwa mbere ikibazo cha prebourse si ikibazo cyaje gicadukiza murazi yuko muri 2014 harabaye inama rukokoma bita etat general de l'education aho muri iyo nama hari haserukiwe inzego zose hariho n'abasekuru bavyeyi basekuru n'abanyeshure hanyuma muri iyo nama abari muri iyo bari hweje ukuntu ibintu bimeze ubu nk'ubu uravye ntuzeye budget ya ministere ya enseignement supérieur muri ico gihe ibice 52% jagenda mu gufasha abanyeshure mu vyindaro no gufungura kuri budget yose ya ministere hanyuma uravye 10% kuri budget yose ya education jacha bigenda mu kurihira indaro no gufungurira abanyeshure bo muri kaminuza kubera rero yuko ibitikije abanyeshuri itera bigwira kandi kubera ecole fondamentale ucusanga n'abanyeshure baduga ku bwinshi leta ubwo bushobozi ntabwo yashobora kuronka mu myaka iza no kuvuga systeme ya education yoshigwa hasi yose nico gituma rero bavuze bati inyishu kuri ico kibazo ni pre-bourse.
Icho kibazo turakigaruka ko ariko nagomba n'umushyanahe Libera ntibashira kandi agire icavuze ko kibazo cabajijwe na Pacifique ariko ikibazo kitoroshe ko Libera ntari mu Burundi abaza niba abanyeshuri harabaye inama hagati y'abanyeshuri kana leta bagashikiriza ico kibazo umuhuza mu kanya gatoyi umushyanahe Libera.
Oui na ho ntari Burundi ariko kirana cyane gose ndazi ba byose n'icuno menyesha no guko cyambere cyo abanyeshuri nta kosa narimwe bagize bavyifashemo neza cyane naye mbona yakaje gukura keza barerekanye yuko Uburundi bufise kazonza yaba atarabategetse bariko baravyonona muti kubera iki abanyeshuri baritoreye baragezanda ivyo biri kuri n'amategeko agenga kaminuza na NS abo baserukira nibo bajejwe kuyaga n'abategetsi ingorane abanyeshuri bafite nuze abatwaranuze kaminuza abanyeshuri baserukira abandi batowe bari babizi barabanda gufata rero kubapfunga kubera ngo bandikiye umukuru w'igihugu hanyuma akavuga ko Burundi buri muri demokarasi ico umuntu wo kwibaza ibyo ari byo
reka duhe ijambo Richard Hakiramunda nawe nyine agira icavuze ku byashikijwe na Pacifique abaza ati amaherezo nayahe ibintu byabandanya bimeze uko bimeze.
Ego jewe icyo nashaka kuvuga ni ko iyo umuntu ariko arategura greve hariho amategeko abanza kwisunga. Iyo umuntu yandikiye ikete umuntu wari we wese hariho ibintu abwirizwa gukorekirana kugira akagira akavyandika mu neza kugira ntaza kurikiranwe mu nyuma yashize ko umukono hama kugira hagere aho ivyo bibazo bijanwe muri sentare bikaja muri penale abantu bagapfungwa nuko hariho amakosa yagizwe ayo makosa yagizwe nivyo namye mvuga mu ntango ntabashije kubandanya kuko twa tukije mu ntango amarara kugira habe amakosa nkayo nuko habaye manipulation ivuye hanze na cane cane bica biboneka yuko habaye manipulation politique kuki manipulation politique ikibazo umuntu
ibaza ivyo bintu
iyo kwico kibazo cyane muri 2014 ubere iki gitangwe gutera ingorane uno mose
muravuze ikintu cha manipulation politique ivyo murabifitiye ivyemezo
umuntu agize aravye hirya no hino ingene ivyo bintu biriko birakogwa ukaraba ingene bande babashigikira na bande batabashigikira ukaraba n'umwaka vyatanguriye kwiga igihe cy'amaita general de l'education mu 2014 ukabona yuko icyo kibazo gitanguye gutera induru ubu ucubona neza na neza yuko hariho manipulation quelque part.
Icyo cyari gice cy'ikiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye mu kanya na Professor Libera bashira kandi wigisha muri kaminuza y'Imbere y'i Bruxelles aruzi imisago umuyobozi w'imwe muri departement zo muri kaminuza y'u Burundi na Richard Kiramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura International baganiraga rero ku kibazo cya Bruxelles zahabwaga abanyeshuri ubaka bazajya babona inguzanyo.
Uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwimbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru musereko nanje nkabo murengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya America imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
nshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha tubatumiye ariko gukomeza gukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 abadufashe rero ku buhanga bw'ibyuma nabo mbashimire ni Bill Barber wafatanije na Fatuma Karara Alimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. tubifurije rero ibihe byiza, mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro.